Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi, ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tubanze tunyarukire gatonya mu gihugu cya Tanzania, aho mugunya butatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishamwe mpuzamakungu ryita impunzi RCR warayumvikanye ko impunzi z'Abarundi za mbere zizotangura gutahukana kuva ku itariki ya ndwi za kuno kwezi kwa cenda. Inyuma y'inama yabo, umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Tanzania abicishije ku bitangazamakuru vya leta yamenyesheje ko izo mpunzi zitavye akamo zatewe n'umukuru w'igihugu cabo Pierre Claver Niyonkuru ni jisho ry'ijwi rya Amerika mu gihugu ca Tanzania.
Inama yari imaze iminsi ibiri ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania yarangiye kuri uyu wa kane ku mugoroba. Iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwiye n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi. Inyuma y'iyo nama, umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu. Mu iguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi zambere kondweza kuvita likindwi zuku kwezi kwicenda Muiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo
na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100
ati genda gendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabiyandikisha bashaka gutahuka ku munsi yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari amaze kwiyandikisha abarenga 800 mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuye yo ubu bageze ku 12 bashaka gutaha biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta ico dukora nuko bashigikira ku ngingo bafashe nkuko amategeko mpuzamakungu abidusaba ivyo mu Burundi umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo na mugenzanje w'intoro ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki indwi zo ku kwezi kw'icenda aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha
hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganje arahakana yivuye inyuma kw'igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi
wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu. La hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'Abarundi, sivyo na gato. Ibintu biruko inyuma ya umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitavye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha.
Ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu yitavye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco. Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo. Barandagiye arahumuriza ko atangorane n'imwe impunzi zihungutse zirogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano. Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa. Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania, mu Buganda, hamwe no muri Congo. Amakuru dukura mikambi impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako. Izo nazo ni gisagara ca Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri Tanzania. Naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi iheze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe bavuga ko batiteguriye gutahuka vuba. Unumwe muri bo
jewe kishaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvu aka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Iyo kambi ya Nduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000 mu gihe hariyo impunzi zirenga 226,000. Igihugu ca Tanzania nico kirimwo impunzi z'Abarundi nyinshi zirenga 277 zikaba ziri mu makambi atatu. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clavier Niyonkuru. Inkuru yawe bakunze b'Ijwi ry'Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com baja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
zimwe mu nkuru mwadusabye ko tubasubiriramwo ubukene bw'ivuriro rya leta mu zone rya Rusera yo muri commune Murambya intara ya Murambya nyene butuma abanyagihugu baho bacu mukura mu kwivuza ni mu giyo zone irimwo ivuriro rimwe Rudende iyo naryo abanyagihugu bakavuga ko libarihisha amafaranga menshi bageranije na mikoro bafise umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Murambya iri hagati mu gihugu c'u Burundi adufitiye ibyinshi ku ino nkuru
Abanyagihugu bo muri zone rya Rusera yo muri commune Murambya bavuga ko batorohegwa igihe bakitswe n'amagara bivuye ko atavuriro rya leta ribegereye aha ni mu gihe bibasaba gufata urugendo rurerure baca ku mavuriro ari mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe n'intara yabo ya Murambya ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera ari naryo ribegereye nijya bihebeye imana iryo naryo ntiryakira ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi hamwe n'abantu aho nikora Siongeye ribasaba kwigurira imiti iby'abanyagihugu batamenyereye mu mavuriro ya leta uyu numwe mubaganiriye n'itwi rya America
utajyanye amahera 10,000 imbere ntuvugwa kubera bagira ngo banze ushire imbere amahera ngo boduherane haina ho mbere ubarenga nkuko bavuga ko babishitseko
none we ntashobora kuronka 10,000 gamu
ndabikusanza ho nyene jewe mperuka gukora akazi hari imyaka 30 banko iyo ntagira no gupasura none ubu naho ngwara bashe mu gushika nga mzimba hafi ndavura nshitseho nawe ntibambura ntazanya amahera imbere
iyo bishitse ukagwara udafite amafaranga yo kwivuza uco ubigenza gute
ni kurindira nkapfa cyanke nkazokira
ntibaba kopesha
bashe ntuyararana bakugopesheje na bakuzigira mu bitaro ntuzova kumwe kwa peresereje n'ikiziga bacugarana
ariko rero abanyagihugu barashima kuba bafise ivuriro nubwo barigereranya n'isoko basaba leta ko yo barosa iriborohereza
ngiye nkafise amahera barakubaza ati nta mahera ugira ukavuga ati ya utagira amahera ariko bakubwira ati kubera iki waje utagira amahera genda rero uzogaruka ni wayazana urabona ugiye mu isoko utagira amahera urabona usu bahagereranye no mu isoko kubera n'ivuriro rya private atari rya leta
twebwe ikintu leta yadufasha twisaba yuko ihobanye n'ivuriro rya leta rikadufasha hanyuma uwo mugwayi agwaye akamwakira bakamuvura hanyuma agataha akajya kurondera note ayironse akagenda akayiriha mugabo urabona ingwana ntisezerana mu gihe atararonka naho ntibake bavuga ngo kutarariha genda
umubikira habona imana konsiliya arongoye ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera asigura ko barihisha amafaranga menshi abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka ayo bagura ibikoresho byo kubavura
ibintu twebwe turabona ko bizimba mugabo ntibituva ko bivana n'ingene ibintu bigukwa muri kino gihe turabizimba ko kugira ngo dushobore kuronka ibyo bintu bishobora gufasha abanyagihugu babisange aho babishobora kwitora
kubijyanye no kuronsa ivuriro rya leta abanyagihugu bo muri iyo zone indongozi za commune Murambya zivuga ko biri mu mugambi musitanteri w'iyo commune Dieudonné Sabimana avuga ko mukurindira iryo vuriro bariko bararaba uko bakorana n'iryo rihari ryabikorera utwabo mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu
twaregereye urongoye cyaza cy'ubuvuzi mu ntara ya Murambya aho yatumishije ko iryo vuriro n'ayandi mavuriro y'abigenga ari mu ntara ya Murambya ariko akora ibishoboka byose kugira ashobore kukwakira abarwayi bose na cyane cyane kuri abo bivuza kubuntu abana atarashikara imyaka 5 ababyeyi bibungenze ni ukoresha amakarata ya naho nikora mu bita amakamu icyo kintu rero urunguruye intare y'ubuvuzi yatumishije yuko bamaze kuronkera uruhushya atubwire ko ari hamuje amaze gutanga mu bivuro ry'umubukeye akatwemeye nuko no mu rya Rusera naho nyende icyo kintu bishobora gutangura maze bakarakoresha icyo vuri hasanzwe mu kurinda yuko baronka ivuriro rifasha umugongo na leta
Muri rusangi amavuriro nka yose yabihebeye imana ari mu gihugu asanzwe afata mu mugongo leta mu kuvura abanyagihugu ariko rero n'ubunyene urongoye ivuriro rito iryo mu rya Rusera avuga ko bafise ubushobozi buke bwo guhemba abakozi ivuriro rikeneye ari nacyo gituma abandanya avuga ko muri kino gihe iryo vuriro rifise ubukene bw'abaforoma babiri umubikira habona imana konsiliya asaba leta kuba baronsa mu kubashigikira
leta iyo dushigikira mu kutoronsa abakozi bakwiye kuko nibyo kunda yuko turondera abo bandi kuko abanyagihugu n'undi boca baguma bidoga ko twabazinze cyane
ivuriro rito iryo mu rya Rusera rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 9,284 ibyo biruko mu giryo vuriro ariryo ryonyene riri muri zone rya Rusera iharugwamwo abantu hafi 2,200 Munara ya Muramvya iri hagati mu gihugu Kiane Ndonse ijwi rya Amerika
mu gihe hasigaye indwi zibiri kugira ngo umwaka w'ishure mushasha utangure mu gihugu cyo Burundi amakenga ni yose ku banyeshure bo kuri lycée communale Gisagara yo lycée kabiri muri commune Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo impamvu rero ayo makenga hari nuko ibirasi bitari bike atamijyango n'amadirisha bifise mu gihe umwizero wari wose kuno mwaka uzotangura byarasanuwe kuko bari barashikirije ayo makenga abayaze n'ijwi rya Amerika babwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro muri ako karere kukwigira mu birasi bitugarwa aramananiza reka dukurikira ino nkuru yaduteguriye
Amashuri agera kuri munani yo muri commune Gisagara yubatswe n'abanyagihugu niyo gushika ubu atagira amadirisha imijyango hamwe n'intebe zo kwicarako ikindi nuko hari na yatarashigwamo ibibaho hasi naho akaba ari ivugusa naho biruku abanyeshuri babaye baratangura kuyigiramwo mu kurindira ko ashigwamwo ibikibuze yamara muri kigihe buca batangura ishure bavuga ko amakenga ari menshi yuko bagira basubire kwigira mu birasi birangaye nka mbere ahani mu gihe muri bino biruhuko bari biteze yuko ari bikorwa byo gusanura ayo mashure bizokogwa Perine Ndayishimiye ni umunyeshuri kuri lycée communale Gisagara avuga ingorane bagira
twese abanyeshuri umuyaga urahuhuta kubera tatu yo turi imiryango nayo udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo ugasanga abandi banyeshuri baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye canke naho ugasanga kubera amashuri abayuguruye nk'abana baje konora mu ishure
aba banyeshuri bayaze ijwi rya Amerika bigana ko basamara kubera bigira mu mashuri arangaye Cize Nestor aje mu mwaka wa kabiri w'igice cya kabiri cy'ishure shingiro nawe abandanya avuga ko biba ngombwa ko azarahindagura ibibanza kugira kurikire ku kibaho
mvrigoye dusanga mu ishure dusanga tuma turiga tutanguye gutotora hindura ibibanza mu bishanshi bya kwigisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure kosa ntwika neza ari kuriga turara ibintu nibindi umwe ngo uri hanze ntushobora kwiga neza ubugiye dukunda gusamariramo mwigisha ariko arigisha turabona nk'ikintu bakirenganye ku nzira ugaca uraba ati je kintu kirenganye ni kiki ibintu nibindi kubona kuma birengana kubera ubona twicaye turi benshi mu ishure uri kurandika nshobora kwandika neza ukufata amanote ntushobora kuyafata neza turasitana ngo amwe amwe urava ko atakwicara nk'ahandi kushaka gucaye nk'akabushize hafi ya buhanga uricaye ko urafata amanote kubera wabuze ukuntu wo kwandika
si abanyeshure gusa bahagaritswe umutima no kubona amashure y'abatasanuwe n'abavyeyi bavuga ko badahumurizwa naho abana babo bigira Protais Nkurikiye ni umuvyeyi w'abana batatu kubwiwe naho barungika ku ishure ibibasamaza biba byinshi bigatuma no bumenyi hamwe n'umwimbo bazana biba bidashemeye
amashure dufite mu gakimiko mwate imbeho yo mu kwa mbere urumva kibabaza urumva ni hanze si ishure rikwije ibya nkenego nico gituma urumva abana niyo twarungika ku ishure ngo baze kwiga ntibiga kubera bacha basamara none wumva mu gishingo yari kwiga acabona hanze igiciyeho kubera hatugaye wumva kumbure nk'abajejwe kwigisha bacayibona ko hari ikindi yasamariye ataravye kurubaho
abanyeshure cyo kimwe n'abavyeyi babo barafite ico basaba abajejwe igisata c'indero muri commune
tusaba gira neza yuko tugarukira kwa ayo mashuri nyine akamera neza ibiyo n'inzugi n'udushure tumeze neza erega none nkatwe duheza tukaza turigira mu amashure usanga mwale y'inkibi classe mobile izo usanga nyine mengo ni ngorane
twosaba yuko motorosa ivyo bikoresho bimwe bimwe vya bikeneye kwishure kwaduha intebe zikwiye bitadukoresha n'ibitabike cyane nko mu ishure nka twebwe turiga muri poste fondamental bashobora mu ishure ugasanga tufise ibitabo bibiri bitatu naho turi abanyeshuri bose wa sante urumva ariko ibyo bitari ko bitakwiye yuko twiga neza mwigisha arigisha atabitaba dufise ugasanga ntidukurikirana neza mu ishure
mu buyobozi bw'indero muri commune Gisagara bamenyesha ko muri rusangi amashuri atangorane nyinshi afise mu bijanye n'inyubako Alexi Ntawukuri ryayo umuyobozi w'indero muri no commune ahamagarira abanyeshuri n'abarezi bo ku mashuri acibonekeza mu tunenge kubandanya bihangana bakaba bariga uko vyahora mu kurindira ko commune igira icikoze biciye mu migambi yayo y'iterambere
ari gihe ubaka amashuri kubera ubwishi bw'abana cyangwa bashyiramo amashuri akabariga amaze kuba ashamwe ibaho n'intebe hanyuma kaza barashira ko ukiye kubera ko ibikorwa bya bene gihugu usanga azo barabikora ukiye mugabo umwana akaguma muhira abari kariga kugatoreza abana ntibafata urugendo rwa kure mu mugambi wa commune wa amafaranga 500 rutanga foniki tanga hari amashuri azo kubakwa ndetse n'utuzu twasubwa tuzo kubakwa ku mashuri amwe amwe ayandi adusaba barandirira mugabo barakora ko asinda bakora hanyuma basubira abagiye intwaro nabene gihugu bandanya babitegura no barakora mu kurindira ko nawo bashikirwa no mugambi
amakuru tubandanya dukura mu buyobozi bw'indero muri no commune amenyesha ko mashure acibonekeza mu bihaze anina akabari ishure ryo muhungwa mu rugunga mwigerero na rata ya mbere hamwe n'iya kabiri ibintu bikaba biruko mu gihe bitegekanijwe ku mwaka w'ishure w'ibihumbi 2017 ushira ibihumbi 2018 uzotangura itariki 11 ukwezi kw'icenda uyu mwaka muri commune Gisagara mu ntara ya Cankuzo Kaiser Lilian ina mahoro iri ya Amerika
Harakoze Raisa Liliana ina mahoro icuka siciza hagati y'abanyagihugu muri commune Bukemba intare ya Rutana baronkejwe inka n'amashahamwe abashigikira mu vyiterambere hamwe n'abatazironse abatazironse bati byari bitegekanije ko inka zizokunguka muzo ziduha abazironkejwe nabo bati bitungwa byacu naho bija Alain Yvirantu iradukunda niradutegura ino nkuru
Benshi muri abo banyagihugu bemeza ko bagenzi babo banse kubaha ku nka zivyawe nifashanyo y'inka za kijambere bari bahawe nabo ku mutumba Kabanga abo nabo bavuga ko agashavu ari kanini kuko byitwa ko banyazwe izuba riva Calixte Nkunzimana numwe muri abo banyagihugu ababazwa nuko umubanyi wiwe yarenze ku masezerano
kare urabona mu gutanga inka barazitanga bahereje ku mutumba nk'abantu bangahe batatu cyane bane zimaze kuvyara gacabara abandi basigaye bataruhose bahereza ubundi umuntu umwe tukaguma zigwiruka nyine cyaragiye biracika kuko ibo baraje ntaruhose bumva nsibuka kuba ba muhubu mu bar ofise mu bisanzwe no kubera ndoro nka mu bandi nkashikirwa naje nkaro naje ndose nkokorera ubundi adutera ubukene nyine kuko icyo umuntu abandi baruhose nawe nturuhondo urumva ko nari ngorashobora kuba ari ubukene buhari izo nka zirafasha rwose zigafasha n'abandi na twe twari gukeneye kugira tuzironge byari zihetse naje nari nkeneye ko nuronka naje nkaronka ntajya mase naje ndayibona mu rugo nkabona nkaryohewe
mu banyagihugu baregwa ko babaye budashitse ico bari basabwe co guha abandi bari kumwe ku ntonde zo guhanahana ku nka za kijambere bisigura ko bitabavuye ko Merkiade Nzinahora numwe muri bo
harabuze ubwatsi ama mbona itangwe kugwara iragwara cyane mbona ko yo hava inamfira ko ndahitandatse no gukenera inkenye giye wundi hisha norangenda bigenza ngenda bigenza hanyuma cyo bovuga norangenda turi ndayira nta kundi ko byari bimeze niko no vuba nta kundi abo tutigeze twokore nabo ubwo ico no vuga ni basubire bakamba kambe barabe nabo babahe ico no bantu bashambe nuko bo banze kwitonda bakarondera ubwatsi kwanze nibwo nabonye ari kibazo
kugira ivyo ico kibazo gisa nuko kiriko kirafata ya mbere mu gutitura umubano mwiza hagati y'abo banyagihugu nuko makuru dukura muri bo avyemeza Consolate niyo nkuru aha aratubwira uko ibintu vyifashe
oya ni tworohe kandi tutari se natwe tugere ino saha imyaka ibiri iraheze atanu mararonka na kimwe haba injyana nyene izo njyana ikuntu zihaba none tuzoguma twidoga nyene gusa babiserukiye bonge nko gukoranye inama twokivuga tukagiserura tukavuga ati ariko ntitwarose hariho n'uwavuze ati ubu tubabonye no kuza turapompa ngo ubuki intuzenye kirorina akacapompa mu bwatsi bwiwe hagiye kwahira kica gipfa ni ngorane nyene zituruka kuri aho hantu yaba nawe yari yararose baba bakundanye nta ngorane ziba zihari ubu rero ugiye kwahira hari igihe ubishikana uhaye za zindi zikaca zipfa none wumva atari yanjyane no kwicana wumva atari ubwicanyi buba buri muri ba bandi
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri commune Bukemba bahamagarira umuntu wese afite ico kibazo cuko mugenzi we atigeza muha inka yungutse kubitura hakiri kare Charles Bizimana umunyamabanga wa commune Bukemba aratubwira ikigiye gukogwa
ibitungwa byatanzwe ku banyagihugu inka za kijambe bahagana ibintu bita chaîne de solidarité aho kokorera mugenzi we ugasanga iyo nka aca yikorako ayigurishije kayigurisha mu kinyegero iyo nka yigiye akagirire ikagurishwa ntibimenyekane hageze umwe yarazika kuzokorerwa abimenye aca yitura intwaro akaraba ukuri ko ntayiriha mu bundi buryo kugira ngo wa wundi yaziga kokorerwa ntasubire inyuma mu iterambere turagira icyo dukoze kugira ngo ntibitere ingorane iba ari inka rusange rero urumva bagurishije ibitari gwiwe aho gure kuriwe kuyikora ko nuwo aba yaramaze kokorerwa kuko iba ari gwiwe ni gitungwa ciwe arashobora gucikora ko abo bene igihugu tubabwira ko bitura intwaro cije intwaro kugira ngo aho gateka kabo ni gahonyangwe bo ari ubusuma bukabije na
nico gituma dusaba yuko umwene gihugu yoshikirwa nizo ngorane ko igitumwa ciwe cariwe canke canyurujwe canke banse kumwokora kandi biri mu masezerano yoca yitura ubutungane
ikindi abajejwe intwaro babandanye bamenyesha nuko uwo bizokwanka ko ashumbusha mugenzi we mu kumuha inka yo korora azokugwa burundu ku rutonde rw'abahabwa imfashanyo iyo ariyo yose igenewe guteza imbere abanyagihugu bakabona kwiyo ngingo izofasha hagati y'abanyagihugu mu kudahemukiranira igihe cyose babahaye imfashanyo bategerezwa gusangira hagati yabo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
akabarino ngaha duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze tubashimire vyimva mutima Diane Nahadzwe na Innocent Kimenyi mari kumwe twifurije kururanirwa mu banyu.
Turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro iwanyu mu ntara. Reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe ne Eugenia Mukankuzi ngeze nti naho ubutaha mu masagonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanjye mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.